turashimira komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze tuti bakunze makuru yo kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Jean Diane nini nahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize icegeranyo gishasha cishiramwe mpuza makungu gitaho ubwigenge bwo gutangaza makuru CPJ mu mfunyafunyo gishira Eritrea, Ethiopia n'u Rwanda mu bihugu biza kwisonga mu birimwo amenyesha makuru benshi bapfunzwe muri Afrika yo mu buseruko.
Most of these journalists detained in Rwanda are YouTubers, people who are expressing themselves, providing commentary and reporting in an alternative space.
Uyu ni Mutoki Mumo atwara CPJ mu karere ka Afrika yo mu buseruko. Ahamwe make asigura ko bashima amenyesha makuru bapfunzwe mu Rwanda ari abakorera ku muhora wa YouTube. Igishira hamwe rirashima intambwe yatewe mu Burundi naho rivuga ko byose bitera muri ico gisata ngode. Leta ya Tanzania irikwiratanga incancu za COVID-19 ku Barundi bahungiye mu makambi ya Nduta na Nyarugusu. Muri Kameruni imishamirano hagati y'abarimi n'aborozi yahitanye 22. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ariko arakoresha ku buhinga bwa video inama mpuzamakungu kuri demokarasi. Ano makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isesemuye hafi y'amaradiyo yanyu. Ngire ndabahikaze ncuti bakunze bijuru rya Amerika reka makuru yacu tuyahere muri Kamerun naho imishamirano hagati y'abarimi n'aborozi yahitanye 22. Abanyagihugu batari bake barahunga. Inkuru tubaza mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Umuyobozi muri guverinoma y'akarere uyu munsi kwa kane yatangaje ko abaturage baho bahungiye muri Chad. Uyu mutegetsi utashatse ko amazina ye atangazwa yavuze ko hari ubushyamirane bukomeye hagati y'imiryango. Abantu ibihumbi bahunze urugomo hagati yabo mu bwoko bwa Arab Towa nabo mu bwoko Mugusumu na Masa b'abahinzi bambutse umupaka binjira muri Chad nk'uko meya w'umurwa mukuru wa Chad Njamena Ali Harune yabibwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Umuyobozi wa gakondo mu majyaruguru ya Kameruni nawe utashatse ko amazina ye ashyirwa ahagaragara yabwiye Reuters ko urugomo rwatangiye ku kibazo cy'amazi. Arab Towa bashakaga kujyana inka zabo ku mugezi, aba Mugusumu n'abamasa barababuza. Ishami rya ONU rishinzwe impunzi ririmo kwita kuri ibyo bibazo yavuze muri raporo yo mu kwezi kwa 11 ko imvura yagabanutse mu karere yatumye imigezi kama hamwe n'ibinamba imiryango yifashishaga bituma haba gushyamirana. Urugomo nk'urwo rwabaye mu kwezi kwa 8 hagati y'aborozi b'abacowa n'abarobyi baba Mugusumu gaguyemo ababarirwa muri 100 kandi abandi bihumbi bahungiye muri Chad. Perezida wa Chad Mahamat Idriss Deby yanditse kuri Twitter ejo kwa gatatu ko Abanyakameruni barenga 30,000 bahungiye muri Chad ariko ntiyasobanuye niba bose barahunze urugomo ruheruka. Yahamagariye umuryango mpuzamahanga kwihutira gutanga inkunga yo gufasha Chad gukemura ibibazo by'izo mpunzi.
Ejo ni Mukankusi urakenuye tubandaniriza ko nibi by'ishami rya ONU yita impunzi ku isi RCR ryatangaje ko abakozi baryo batatu bakomeretse ejo kuwa gatatu igihe imodoka yabo yamijagurwamo amasasu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abantu bataramenyekana.
Umuvugizi wa RCR Johannes Van Gemund yavuze ko abagabo barafite imbunda bagabye igitero ku modoka y'ishami rya ONU i Rubero mu ntara kivu ya Ruguru. Yakomeje avuga ko umusirikare bari kumwe watanzwe n'ingabo z'amahoro za ONU nyuma yabaherekeje akabageza ahari umutekano. Uwo muvugizi wa HCR yagize ati abakora iby'ubutabazi mu bijyanye n'abateshejwe ibyabo ntibagombye kwibasirwa. Uburasirazuba bwa Kongo bucumbikiye imitwe ifite intwaro irwanira ubutaka n'umutungo kamere kandi igisirikare cya Kongo kidafite amafaranga akenewe nticyagiye cyorohirwa no kuburizamo ibitero bitandukanye bigatuma abasivili bahora baterwa. Muri iyi myaka ishize i Rubero habaye ibitero hagati y'abarwanyi ahanini bo mu bwoko bw'abahutu n'abanandi.
Ijwi Amerika amakuru yose yacu abageze ho igenero ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri web3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu YouTube na Instagram ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze ncuti bakunzi bijwi rya Amerika ishamwe mpuza makungu gitaho ubwigenge bwo gutangaza makuru CPJ mu mfunyapfunyo yemeza ko abamenyesha makuru bagera ku 293 ku isi yose ari bafunzwe mu karere ka Afrika mu buseruko n'ihembe rya Afrika ibihugu vya Eritrea, Ethiopia n'Urwanda biza kwisonga mu biharurwamwo abamenyesha makuru benshi bari mu mvuto ibindi reka tubibaze umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya Eloge Wilikaneza.
Ikiganiro cy'umwaka cya soho na CPJ kuri uyu wa kane cyerekana ibitigiri byo gushyira ku itariki ya mbere ku kwezi kwa 12. Uwo muryango ufite icyicaro i New York muri Amerika wemeza ko umwaka wa 2021 wabaye mubi cyane kandi uruhije ku banyamakuru muri rusange ku isi yose. Kugeza kuri iyo tariki abamenyesha makuru bagera ku 293 ni bo CPJ yamenyeye ko bari bafunzwe mu bihugu bitandukanye bazira umwuga wabo. Ubushinwa buza ku isonga ry'ibihugu bifite abamenyesha makuru benshi bafunzwe bukaba bufunze abagera kuri 50. Hakurikira ibihugu bya Myanmar kirimo abafunzwe 2026, Misiri 2025 na Vietnam 2023. Muri Afrika turetse Misiri mu buraruko mu turere twa Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika abagera kuri 45 barafunzwe nk'uko byemezwa na Muzoki Mumo na twasipije muri ako karere abazwa hanini na Ethiopia.
At the top, we have Eritrea, which has 16 journalists behind bars. A particularly disappointing figure for us was to find that
Kwisonga haza Eritrea isamenyesha makuru 16 bari mu mabohero. Ibitigiri by'umwihariko byanaduciye intege cyane n'ibyo muri Ethiopia. N'imiburi twatanze hamenyesha makuru 9 bafunzwe kugera ku wa mbere ku kwezi. Iki ni kimenyetso cy'ukunyuka k'ubwigenge bw'itangazamakuru muri icyo gihugu kuva hadutse intambara. Kandi twamenyesha ko nubwo twemeza abandi n'imiburi 9 dukomeza gutora hoza kubandi banyamakuru bafashwe mu kwa 11 aho hatangazwa ibihe bidasanzwe.
Following the declaration of the state of emergency,
niko yabwijwe rya Amerika mu kiganiro cyihariye. Umukenyezi yemeza ko n'u Rwanda rutoroheje amenyesha makuru 2021 kubari bafunze umwaka uheze hiyongereye ko batatu.
When we look at our region, another country where we find that things are not so good for journalists is Rwanda. In our data this year, we found that there were at least 7 journalists. Turaza
karere kacu dusanga ikindi gihugu ibintu atari byiza ku banyamakuru ari u Rwanda. Kugera ku itariki ya mbere uyu mwaka twasanze abagera kuri 7 bari bafunzwe. Hiyongereye ko batatu kubo mwaka uheze. Benshi muri bo bakorera urubuga rwa YouTube bagashikiriza canke bagaha ijambo abantu bashikiriza ibintu mu Rwanda bakora ko bagasha. Ingenzi iteye ko bagose.
This trend is extremely worrying.
Avuga ngo Muzoki Mumo President Paul Kagame amenyereye kandi ibyo banenga bimushikako. Mu nama y'abayobozi mu mpera z'ukwezi kwa 11 yabikomojeho. Asanga hatobanza kwihutirwa gufunga mu gihe abantu bashobora kubeshuzanya ku makuru atangwa. Uko niko abisobanura Paul Kagame.
Cyane cyane ni ibijyanye na za social media bifite icyo bimaze wenda biha uburenganzira abantu benshi gutanga ibitekerezo byabo uko bimeze kose, byaba bibi byaba byiza, ariko hakwiye kubaho uburyo butandukanye buhangana n'icyo kibazo bitari amategeko gusa cyangwa kubibuza cyangwa kino ujya hari akavuga ibibi aharabika leta cyangwa aharabika abanyarwanda cyangwa agira ati kwiye kubaho abandi bamusubiza bakamushyira mu mwanya we. Iyo niyo ntambara nziza ya mbere nko kujya impaka ntibubeshya akwiye kuba abakunyomoza.
Mu maseruko ya CPJ mu karere ka Afurika y'ubuseruko n'ihembe rya Afurika ariko yemeza ko urubaho rwose rutirabura.
There are countries where journalists were imprisoned last year, where we didn't find any journalist imprisoned as of December 1 this year. For instance, we have Burundi, where the Iwachu journalists
were released at the end of last year. We also have South Sudan, muri byose mukomenyesha makuru muri ibihugu Burundi, Sudan y'Amajepfo na Uganda. Habanamba kuko n'ahatamunyamakuru yarafunzwe kugera ku wa mbere ku kwezi abanyamakuru baracahura n'ibazo bikomeye muri ibyo bihugu. Niko yemeza muri aka karere iruhande y'abamenyesha makuru bafunzwe hari n'abishwe. Babiri muri Somalia bahitanywe n'abihevyi ba Al-Shabab, hamwe n'umwe muri Ethiopia. Mu bafunzwe bose nta mukenyezi n'umwe arimwo. Mu gihe mu mwaka uheze hari babiri bo mu Burundi bari bafunzwe. Eroje Wilikaneza, Ijwi rya Amerika.
Erojo irikaneza urakenuye.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tubandaniza mu gisatacu ubutungane mu Rwanda hose ntare nkuru yahuye mu majefu y'ico gihugu igije inyuma urubanza rw'uwitwa Beatrice Munyenyenzi yagirizwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Amerika iheruka kurungika uyo mugore kuburanira mu Rwanda aho bikekwa ko yakoreye ibyo byaha bya genocide. Eric Bagirubusa atugire ku muriri w'ino nkuru.
Nta kimenyetso na kimwe cyari ku rukiko cyemeza ku rubanza rwa Madame Beatrice Munyenyenzi rwari buburanishwe. Ijwi rya Amerika igera ku rukiko rwisumbuye rwa Huye mu majyepfo y'u Rwanda yahise imenya amakuru ku rubanza rwasubitswe. Mu kiganiro kigufi n'ubwanditsi bw'urukiko bwabwiye Ijwi rya Amerika ko abagize inteko y'abacamanza bagombye kuruburanisha bagiye mu mahugurwa, bwasobanuye ko isubika ry'urubanza rizarugiraho ingaruka ubwarwo no ku zindi manza zari ziteganijwe. Urubanza rwa Madamu Munyenyenzi rwagombye kuba rwaraburanishijwe, ariko kubera ibibazo by'uburwayi bwamuviyemo no kumubaga ntirwaburanishirijwe ku gihe. Munyenyenzi yahinduye kandi babyumvikanyeho abanyamategeko bamwunganiraga ku rwego rwa mbere aribo Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Maître Buhuru Pierre Celestin ubuyunganirwa na Maître Brice Bikotwa. Mu kiganiro n'ubwanditsi bw'urukiko rwisumbuye rwa Huye bwemeje ko abacamanza batarumvikana ku itariki itaha y'urubanza. Buravuga ko bwamenyeshejwe ko Maître Bikotwa azaba afite urundi rubanza ku buryo bishobora kuzagira ingaruka ku rwa Munyenyenzi. Munyenyenzi kuri ubu afungiwe muri gereza ya Mageragere iri i Kigali mu murwa mukuru. Hariho gushidikanya ku buryo ashobora kuzajya yitabira iburanisha kubera uburyo afunzwemo ashobora kutazemera gucumbikirwa muri gereza ya Nyamagabe iri mu majyepfo y'u Rwanda hafi y'urukiko azaburanishirizwamo. Munyenyenzi w'imyaka 51 y'amavuko ni umukazana wa Paulina na Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi, ubu yakatiwe gufungwa imyaka 47 n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide. Umugabo wa Munyenyenzi Arsene Shalom ntaho bari nawe rwamukatiye gufungwa imyaka 25. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Mbere yo kuzanwa mu Rwanda yamaze imyaka 10 afungiwe muri Amerika nyuma yo kumukekaho ibyaha byo kubeshya abashinzwe binjira n'abasohoka ku mwirondoro we. Mu Rwanda aregwa ibyaha akekwaho ko yakoreye Huye mu cyahoze ari prefegitura ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda, ariko we arabihakana byose akavuga ko yari mu buzima butashoboraga gutuma akora ibyaha. Abamwunganiraga ku rwego rwa mbere bavuga ko habayeho kumucurira ibyaha niba nta gihindutse urubanza ruzasubukurwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha w'2022. Ehe bagira ubusajwi rya Amerika ibutari mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta ya Tanzania ifatikanije n'amashirahamwe ajejwe amagara y'abantu mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu iri kwiratanga urukingo rwa COVID-19. Amenyeshamakuru ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin aratubwira aho ibikorwa bigeze.
Uwo mugambi watanguriye mu nkambi ya Nyarugusu mu kwezi guheze kwa 11 aho impunzi ku bushake bwazo zirimo kuronswa urucanco rwitwa Sinopharm rukorerwa mu Bushinwa. Inyuma yaho za Johnson & Johnson zigera imiliyoni zavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahereye mu baturage b'icyo gihugu gusa. Muganga mukuru ajejwe amagara y'abantu muri komine Kibondo aliyo icumbikiye impunzi zo mu nkambi ya Nduta Dr. Henry Kinyuka mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yavuze ko uwo mugambi urimo kubandanya no mu nkambi ya Nduta aho batanguye gucandaga muri indwi gusa incanco zijyanwa muri izo nkambi nizikeye cyane ugereranije n'impunzi zituyemwo yavuze ko bamaze gutwara incanco zirenga gato ijana za Sinopharm mu ntumbero yo gucandaga abakozi b'amashyirahamwe n'abarongozi b'amazone nyuma yaho uwo mugambi uzoherukira ku bandi bose bazoba babyishakiye. Gusa hazobanza gutangwa inyigisho ku bijyanye n'incanco z'uwo mugera ku mpunzi zose kubera benshi mu mpunzi basa nk'abatizera izo ncanco.
Nduta tulipeleka dozi kama 100 na uchanjaji kule unaendelea.
Mu nkambi ya Nduta tumaze gutwara incanco zirenga gato ijana, urucanco rurimo kubandanya rucandaga abantu bose babikeneye. Ku bw'ibyo inyigisho zirakenewe cyane, umuntu bisaba yuko abanza kumenya hama akabona kwemera kibure kwanga. Ubwa mbere nta nyigisho twatanze ku mpunzi, niyo mpamvu benshi bagize amakenga
ya mafunzo hapa wilayani Kibondo.
Dr. Chinyuka yavuze ko mu gihugu cya Tanzania ta Uganda rukora incanco ruratanguzwa gushika n'ubu. Gusa leta yifashisha incanco zitangwa n'ibindi bihugu, naho incanco za COVID-19 zigira mu gihugu ari zikeye cyane ugereranije n'abantu barenga gato miliyoni 50 babarizwa mu gihugu cya Tanzania.
Tanzania hatuna kiwanda cha kutengeneza chanjo mpaka sasa.
Tanzania nta ruganda dufise rwo gukora urucanco gushika n'ubu. Kubw'ibyo incanco nyinshi tuzironka nk'imfashanyo ziva mu bindi bihugu bifasha ayandi makungu adafise ubushobozi bwo kwikorera izo ncanco. Ndazi ko igihugu kirimo gutunganya ibikenewe kugira izo ncanco zikoregwe ahanyene mu gihugu, ariko bwa mbere twaronkejwe incanco za Johnson and Johnson zikoregwa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bwa kabiri twaronse izitwa Sinopharm zikorerwa mu Bushinwa, kandi warabonye mu ndwi zibiri ziheze umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu yarakiriye urundi rucanco rwitwa Pfizer. Ubwo rero bivana n'abadufasha, icyo baduha nicyo twakira.
Wale ambao wanatusaidia wana dozi kiasi gani?
Kuva uwo mugambi utanguye abarenga gato 3000 baramaze gucandagwa mu nkambi ya Nyarugusu ituyemwo impunzi z'aba Burundi n'abanyekongo ariyo igejeje amagara y'abantu. Gusa biraboneka neza yuko abamaze gucandagwa ari bakeye cyane ugereranije n'abantu barenga gato 200,000 batuye muri iyo nkambi. Abarundi n'abanyekongo bose hamwe zimwe mu mpunzi zahungiyeyo zakiriye neza uwo mugambi.
Cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi igihitana benshi kandi kigahahamura benshi. Nukuri turashima.
Ubwo twasaba amashyirahamwe sanga afashe impunzi ko yo hagarara ikibazo kijyanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona, bakaduha ibikoresho byo dufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro.
Ibitigiri byo bamaze gucandagwa mu nkambi ya Nduta byo ntibiraboneka, ni mu gihe benshi basa nk'abatavyiyumvamo koronzwa izo ncanco. Biraboneka neza yuko atanyigisho zihagije ku bijyanye n'izo ncanco baronkejwe, bigatuma benshi bagira amakenga. Ni mu gihe n'ibitigiri by'abandura uwo mugera kibure abapfa birashigwa habona.
Jewe nanje cane ikibazo none corona kuva yakaze muri uyu mwanya niho bashikiye kuza kuyidukinga ibyo bishinge navyo bo badutera byo babikingiki nivyo bivura corona. Cyo kibazo jenda cibaza
ico kibazo cyo kuvuga ngo gutera jo singe za corona tugombye ico kibazo twebwe jo shinge ntazo dukeneye turaziyamirize ntazo dukeneye.
Leta ya Tanzania yatanguye gutanga urucanco rwa COVID-19 abanyagihugu bayo mu kwezi kw'indwi uyu mwaka tulimwo, aho Perezida Samia Suluhu Hassan yabaye uwa mbere. Nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanga incanco za Johnson and Johnson zirenga gato 1,000,000. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Chovini, kubwijwi rya Amerika.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ariko arakoresha ku buhinga bwa video inama mpuzamakungu kuri demokarasi. Iyo nama irimo abayobozi b'ibihugu barenga 100, ikigo cy'ubushakashatsi kuri demokarasi cyane Washington DC cyitwa Freedom House kikavuga ko 77 mu bihugu vyitabiriye iyo nama bifise demokarasi ifatika, 31 bifise igoyagoya, 3 akaba atabwisanzure na demokarasi bigira namba. Ibidafise demokarasi na ntonya Freedom House ivuga ni Iraki, Angola na Republika Demokarasi ya Kongo. Inkuru Ijwi rya Amerika Washington DC yakoze kuri ino nama mu isomerwa na Temistocle Mutijima akuriye ino radio mu Rwanda.
Iyi nama ni kimwe mu bigize umuhigo wa Bwana Biden ubwo yiyamamazaga, aho yasezeranyije kuzatsimbakaza demokarasi hirya no hino ku isi muri ibi bihe guverinoma ziyobowe mu buryo bw'igitugu zigenda ziyongera. zimwe mu ntego nyamukuru z'inama harimo gutsimbakaza amahame ya demokarasi, gukumira imitegekere y'igitugu, gushakira umuti ibibazo bya ruswa no kwimakaza amahame y'uburenganzira bwa muntu. Ubutegetsi bwa Biden buteganya ko abategetsi bazitabira inama bazashishikarizwa gutangaza ibikorwa n'ingamba bifatika bigamije amavugurura mu bihugu byabo mu rwego rwo guhuza imitegekere yabo n'izo ntego. Madame Jen Psaki ni ushinzwe itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu.
Uyu ni umwanya mwiza ku bayobozi ngo baganirire ku nzitizi, ariko n'amahirwe agaragara mu bihugu bigendera kuri demokarasi, ku buryo demokarasi yabyarira umusaruro abaturage babo hagendewe ku nkingi zimwe zirimo gutsimbakaza demokarasi, kurwanya igitugu, kurwanya ruswa no guteza imbere iyubahirizwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu.
Ntabwo bigaragara neza uburyo iby'abazitabiriye inama baziyemeza bizashyirwa mu bikorwa. Mu gihe itazaba ari imyanzuro teka, leta zizaba zigikeneye umusanzu n'inkunga by'abazigize kugira ngo bye kuba amasigara cyicaro. Madame Stacy Godard, umwarimu wigisha ibijyanye n'ubuhanga mu bya politiki mu ishuri rikuru rya Wellesley ryo muri leta ya Massachusetts, ati witegereje kuri gahunda y'inama urabona ko biri mu ntekerezo gusa. Madame Stacy Godard yabwiye Ijwi rya Amerika ko yifuza kubona haganirwa ku bintu bifatika nko gukorera hamwe mu matsinda ku kibazo cy'umutekano w'amatora. Icyakora ku bwa mugenzi we Steven Feldstein, umushakashatsi mu kigo Carnegie Endowment for International Peace, wasanga inama igaragaza itandukaniro rinini cyane n'ubutegetsi bwabanje, ibyo avuga ko ari ingenzi cyane. Ibyo akabihurizaho na bwana Christopher Walker, umuyobozi wungirije ushinzwe inyigo n'ubusesenguzi mu kigo National Endowment for Democracy.
Ubukangurambaga no gushishikariza abantu ndetse no kwibanda ku gukorera hamwe kuri izi ngingo z'ingenzi zerekeranye na demokarasi bimaze kugaragara nk'intambwe y'umwihariko cyane ubu butegetsi bwateye.
Abategetsi bo mu bihugu bisaga ijana nibo batumiwe muri iyi nama, birimo ibigendera ku mahame ya demokarasi, ibikiri hasi cyane mu kuyubahiriza, ndetse harimo na leta zikirangwa n'ubutegetsi bw'igitugu. Ubushakashatsi kuri demokarasi bukorwa n'ikigo Freedom House cy'i Washington bugaragaza ko ibihugu 77 muri ibyo bigaragara mu bwisanzure busesuye cyangwa se biri ku rwego rwuzuye mu kubahiriza amahame ya demokarasi. 31 byo bigaragara nk'ibiyubahiriza mu buryo bw'igice, hakaza n'ibindi 3 bitayubahiriza namba. Ibyo 3 bifatwa nk'ibitubahiriza amahame ya demokarasi birimo Iraki, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Xi Jinping w'Ubushinwa na Vladimir Putin w'Uburusiya ntibatumiwe. Nubwo inama atari umwanya wo guhuza isi hagamijwe kurwanya Uburusiya cyangwa Ubushinwa, ariko kandi ni n'umwanya mwiza kuri bwana Joe Biden wo kwegeranya ubufasha mu guhangana n'icyabona nk'uruhare ibyo bihugu bigira mu gutiza umurindi ubutegetsi bw'igitugu. Madame Stacy Godard ati:
guhuriza hamwe ibihugu bigendera ku mahame ya demokarasi ni bumwe mu buryo bwo kwifashisha mu guca umurongo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanywanyi bayo ndetse n'Uburusiya n'Ubushinwa, no kugerageza gukangurira ibyo bihugu guhitamo uruhande. Gusa bidatunguranye, ibyo ntabwo bigaragara neza ku bihugu nka Korea y'Epfo, ibihugu nk'Ubudage bishingira cyane ku bucuruzi bikorana n'Ubushinwa mu iterambere ry'ubukungu bwabo.
Ku bwa bwana Liu Cheng, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije w'Ubushinwa, iyi nama izabangamira ubufatanye bwari busanzwe hagati y'ibihugu.
Niyo ibihugu by'abazungu mu byiciro binyuranye byishyiramo byita ibindi ko bigendera kuri demokarasi cyangwa bitayigenderaho, bigatunga agatoki imitegekere ya demokarasi y'ibindi bihugu.
By'umwihariko, Ubushinwa bwarakajwe cyane n'itumirwa rya Taiwan muri iyi nama, bwo bufata ikikirwa nk'intara yabwo ishaka kubwiyonkoraho. Muri iyi nama abakuru b'ibihugu bazashishikarizwa gutangaza ingamba zinyuranye zigamije kwimakaza demokarasi. Icyakora ntabwo bizwi neza n'ibizo zizashyirwa mu ngiro. Ku bwa bwana Steven Feldstein, ibyo birashimangira uburyo Amerika igitsimbaraye kuyubahirizwa ry'amahame ya demokarasi. Icyakora ku rundi ruhande, hakaba abakomeza kwibaza niba koko Amerika ikwiye kwakira inama kuri demokarasi. Ugushidikanya kwabo bagushingira ku gitero cyagabwe mu kwa mbere k'uyu mwaka ku ngoro y'inteko nshingamategeko Capitol n'abashyigikiwe ari Perezida Donald Trump, bashaka kuburizamo ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yari amaze gutakaza. Ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden wa Amerika buvuga ko ari ubwo bushobozi bwo kwemera inenge no guhangana nazo mu buryo bunyuze mu mucyo ingufu z'umwihariko ku bihugu bigendera kuri demokarasi iyo nama igamije kugaragaza.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakungu no munsi kuwa kane arahimbaza munsi wahariwe kurwanya ibiturire. Icivugo cuno mwaka gihamagarira umuntu wese kwiga kuvuga oya kuba musaba gutanga ibiturire. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije hamaze kuvugana na Gabriel Rufyiri atwara Ishyirahamwe Olicom rigwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta n'ibiturire mu gihugu cy'u Burundi.
Icivugo gihambaye cyane kuko cibutsa umuntu wese ko agomba guharanira uburenganzira bwiwe mu kudatanga igiturire. Murumva rero yuko ari icivugo gikomeye gihamagarira umuntu wese, umukuru, umuto, yuko ubwa mbere kwaba gutanga igiturire n'uburenganzira bwawe kandi no kwigwanya ukaba uburenganzira bwawe. Urumva rero twese tugomba kwanka gutanga ibiturire kandi tukakigwanya, kuko ari umwasi w'amahoro, ari umwasi w'iterambere, ari umwasi w'akazoza kacu twese muri rusange.
Ishyirahamwe ryanyu ramaze igihe risemerera litera kamu gasaba ko abategetsi eka abantu bose batobandanya bashyira imbere ruswa, kuko ruswa ibuza iterambere ry'igihugu gushika ubu utwamo twose dukorwa eka n'abategetsi batera kamu. Ruswa isa n'itariko iratuzwa mu misi ya vuba. Ku bwanyu ikintu cyabuze ni ikihe kugira ngo ruswa igirwe nk'umuziro mu Burundi?
Icyabuze ni ishaka rya politiki riva mu majambo rikajya mu bikorwa, nicyo cyonyine cyabuze. Rero icyo cyabuze umunsi cyoramo kagishijwe mu ngiro iryo shaka rya politiki riva mu majambo rikajya mu bikorwa, niwo munsi tuzoba tugiye mu by'ukuri kurwanya igiturire. Mugabo uno munsi ntitwibaza yuko ibyo birashoboka, kuko turabona ko amasoko ya leta murabizi nk'ibice birenga 20% by'amafaranga zikoresha ubu uya arenga imiliyaridi 700 mu mafaranga y'amarundi, ibice 20% by'amafaranga byose bija mu masoko ya leta. Ayo rero nta n'inyunguzo n'imwe ishobora gutangwa atageture kigiyemo, n'ibintu no muri leta bazi mugabo bitarashobora kugwanywa. Rero tukizera neza yuko leta niyaramuka ishize mu ngiro ibyo kugwanya igiturire, nta kabuza n'igihugu izotera imbere twese tubiraza.
Mwihweje mushanahe Gabriel Ufyiri, imigambi n'ingingo ziri kuzirafatwa mu Burundi, murizeye ko umugambi wo gutuza ruswa ubutagisubira inyuma uzoteba ugashika kwa mu Burundi?
Turabyizeye kuko turabye inama duheruka kugira yagishwa n'umukuru w'igihugu yitwa Forum sur le Développement du Burundi, ni ukuvuga ihuriro rukokoma ry'abarundi bariko bariga kugira igihugu cyashobora gutera imbere. Twebwe twabonye ko hafashwe ingingo hamwe ibyavugiwe mu bitabo amasigara cicaro, nk'uko ibindi byinshi byavugiwe bikaba amasigara cicaro. Turemera neza ngo bishobora gutora mitende, kuko abantu baravuze batajya umunwa, kandi abasuku bose batwara igihugu nibo bari bari. Twebwe tukizera neza yuko hamwe byoja mu ngiro atakabuza ngo igice cyacogwanywa. Mugabo rero nzosaba yuko umukuru w'igihugu, kubera tubona ko nawe afite n'ishaka, akirukanye abantu bose b'abasuma bari mu ruhande rw'iwe, ntikibaza ko bizoshoboka. Mugabo igihe iyo bikora akajya umutima amenyo, kuko mu by'ukuri abasuma kubagwanya ni ukujya umutima amenyo, ntibizoshoboka. Mugabo turizera neza ko hamwe iyo bikora igiturire kizogwanya ubwo bigakunda.
Gabriel Rufyiri, umukuru w'ishyirahamwe Olicom ryishinzwe kurwanya ruswa n'ibiturire, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane ku biganiro mwaduhaye, mugire umugisha, Imana ibahezagire.
Akanyonga duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya, dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikoro ari kumwe na Jewe Diane Ninahazwe, yakoze Dieudonné Cyubahiro yegeranije amajwi yacu twemeye ku izina rya bagenzi bacu tubikiranye twifuriza kwandanya muranirwa byo muri mu byose naho butaha.
If you're America, if you're America.